Islam Favorite Partner Company mu Cyongereza ryahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ryari ryavutse mu kwezi guheze ryarigihaye intumbero yo guhuza abasore n'abigeme bakeneye kubakana. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Pierre Nkurikiye yatangaje ko ivyo biciye kubiri n'imico n'akaranga ku Burundi.
Igipolisi cyafashe abagabo babiri bakaba bafatiwe mu gisagara cha Bujumbura hafi yaho bakorera, bagiye hamwe bashinga ishyirahamwe rijejwe guhuza abigeme ngo babuze abagabo hamwe ngo n'abasore babuze abagore, ko iryo bari ishyirahamwe twokwita mu Kirundi ryo kurehereza. Uwubituye mu bibazo bamubaza aruzuza avuga yuko yoba yari yarigeze gukundana nuko yoba yarigeze gukundana agahebwa. Aho bamubaza ibihimba vyiwe vy'umubiri ukungene bimeze na cane cane vya bihimba vy'amasubizi inyuma, bakamubaza ko ari bininiya bigereranye canke ko ari bitoya, baramubaza nuko kirisugi canke atakirisugi. Ibi bibazo rero nk'ibi tukabona yuko ari ibibazo biza byinjira mu buzima bw'umuntu.
Iryo shirame ryo rimenyesha ko ryari ryahawe uburenganzira bwo gukora n'inzego zibijejwe kandi ko ryatanga n'amakori n'amatagisi. Ya mari igipolisi kivuga ko ivyo ryasabiye uruhusha atari ivyo ryagiye gukora. Igipolisi kivuga ko ivyo bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu.
Bari basabiye uruhusha igikorwa co guhanura abagiye kubakana, ariko urumva yuko baciye bahindura intumbero baja gukora ivy'iwabo. Enacho gituma rero bagiye baciye bafatwa bakagirizwa kuba rinoshira hamwe rya rifisi intumbero yo guhungabanya imico n'imigenzo y'Ikirundi.
Kugaruka n'abandi bashaka kubaka izabo bahamagarirwa kwirinda ibikorwa nk'ibyo bibajana mu migenzo mibi. Igipolisi kiragabisha n'amaradiyo canke abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gucafuza abandi canke gucafuza isura y'igihugu biciye muri urwo rudandazwa igipolisi cita rubi.
Yaba umusore yaba inkumi igeze mu bigero hariho ukungene bicagurira bo nyene abo bubakana, kandi n'amategeko aravuga yuko abaja kubakana aribo bo nyene baronderana hama bakumvikana. Navuga yuko baca ku muntu bakamuriha amafaranga maze agahegeza akaja kubaronderera. Turabibona kuri iri shirahamwe mbwa turabibona no abantu bakunze kugira utunyamakuru ataritwo cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ugasanga barafasha amasanamu y'abantu baravuze ko ibinabiriya bitisunze amategeko bihungabanya imico n'imigenzo y'Ikirundi. Hari twagomba tubagabisha imico n'imigenzo y'Ikirundi irahagarariwe n'inzego za leta. Nkumbure babakiri bato batazi neza iby'imico n'imigenzo ya miranga barundi kandi no bibaranga, tubahanura ko bakabaza abakurambere bakabaza abavyeyi babo ikizira n'ikitazira.
Nijyambere mu Burundi habishiramwe ivyemanga rikaja habona rigakora igikorwa cyo guhuza inkomi n'imisore ishaka kubakana. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.